Twashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe mukatwumva tankumanzi kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora ikaze. Mu makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diana Nininahazwe. Ingingo nkuru nkuru ziyagize. U Rwanda rugiye kuzarura kurikiranirana hagufi abarwayi ba COVID-19 barwariye mu mihana yabo mu ntumbero yo guca intege abanka kwikumira kandi baranduye.
Guhesha uburwayi ugamije no kwanduza n'abantu ubundi byo ni icyaha gihanirwa abaturage bagomba kubimenya.
Uyu ni Gatabazi Jean-Marie Vianney, umushikiranganje w'ubutegetsi bw'igihugu mu Rwanda. Muyagezweho ijyanino ku isi muri make. Muri Ethiopia, abasivile amajana n'amajana bishwe mu gitero cyakozwe mu ntara y'Abasomali, naho ku mugabane wa Buraya i Vaticano, urubanza rwa bamwe mu begereye Papa Francisco bagirizwa kunyuruza ubutunzi bwa Ekleziya Katolika rwatanguye. Aya makuru yose duce ku masonga, turayarambura mu kanya isase, mube hafi y'amaradiyo yanyu. Reka makuru yacu tufise muri kano kanya tuyahere. Muri Ethiopia, abasivile amajana n'amajana bishwe mu gitero cyakozwe mu ntara y'Abasomali. Idonido na mugenzi wacu Fidela Niyongabo.
Leta yo muri iyo ntara yatangaje uno munsi kuwa kabiri ko abagwanyi bavuye mu ntara bihana urubibe ya Afa bishe abasivile amajana n'amajana mu gitero bahakoze. Umuvugizi w'intara ya Somali Ali Bedel yabwiye itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ko abagwanyi bavuye mu ntara ya Afa bakoze ubwicanyi bukabije ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye mu karere kazwi nka Gedamaitu na Gabraisa. Ni kamwe mu turere tutari duke turimo amatati ku rubibe hagati y'intara za Somali na Afa. Abategetsi babiri ba leta yo mu ntara ya Somali batashatse ko amazina yabo amenyekana baremeje igitero cyakozwe ku munsi wa gatandatu, yamara ntibatanze igitigiri cy'abahasize ubuzima. Umuvugizi wa leta y'intara ya Afa Ahmed Koloita ntacyo yabitangaje ko buno nyene. Itorokanizo ry'amakuru Reuters yashoboye kwemeza mu buryo bwigenga ivyerekeye ico gitero cyo ku munsi wa gatandatu w'indwirangi.
Fidel Niyongabo urakenuye ishamwe mpuzamakungu ONU naryo ritangaza ko muri uno mwaka abimukira bamaze kurwa mu ibahari ya Mediterane bashaka gushika ku mugabane wa Buraya bageze ku 970. Mugenzi wacu Tim Harris Ishimwe nivyaje kutubwira.
Kuri wa kabiri ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe abimukira watangaje ko byibuze abimukira 57 barohamye mu nyanja bava muri Libya. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe abimukira ryabwiye abanyamakuru i Geneve mu Suwisi ko muri abo batakaje ubuzima harimo abagore 20 n'abana 2 bakiri bato. Kuri iki cyumweru gishize nibwo ubwato barimo bwahagurutse ku cyambu kiri Coms ni nko mu birometero 120 uvuye mu murwa mukuru Tripoli mbere y'uko bugira ikibazo bukarohama. Umuvugizi w'umuryango mpuzamahanga ushinzwe abimukira Paul Dillon yavuze ko abarobyi n'abashinzwe umutekano bari hafi y'aho iyo mpanuka y'ubwato yabereye bashoboye kurokora ubuzima bw'abantu 18. Uyu muryango uri kwita ku barokotse iyi mpanuka baturuka muri Nigeria, Ghana na Gambia babaha ibiryo, amazi n'imiti. Abarokotse izi mpanuka basubizwa muri Libya aho bafungirwa mu gihe uyu muryango ushinzwe abimukira uvuga ko uhangayikishijwe n'ibihugu bafungirwamo.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nenayice ku masonga nkitangura uno munsi Vaticano hatanguye urubanza rw'abantu 11 barimo Cardinal Angelo Becciu yigeze kuba mu bakomeye mu butegetsi bwa Ekleziya Katolika. Icaba abantu bagirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Cardinal Becciu w'umutariyani afite imyaka 73 y'amavuko. Yahoze yungirije sekretari wa leta wa Vatikani, ni ukuvuga nka ministri w'intebe wa papa ashinzwe imari, ari no mu bantu ba hafi cyane b'umukuru wa Kiliziya Gatolika. Papa Francisco yamusabye kwegura mu kwezi kwa 9 gushize, anamukuraho ubudahangarwa kugira ngo ubutabera bwa Vatikani bushobore kumukurikirana. yamwambuye kandi n'ububasha bwose bujyanye n'urwego rwa Cardinal, birimo ko adashobora kwicara mu batora umushumba wa Kiliziya mushya biramutse bibaye ngombwa. Abakurikiranira hafi ibya Kiliziya Gatolika bavuga ko urubanza mpanabyaha rw'umukardinali ari ikintu kidasanzwe mu mateka ya Vatikani. Bexiu aregwa ibyaha bya ruswa, kunyereza no gucunga nabi umutungo wa Vatikani no gukoresha nabi umwanya yari afite. We arabihakana akavuga ko ari umwere. Mu bareganwa nawe bakomeye harimo umunyamategeko w'Umusuwisi witwa Rene Bruhalt, wigeze kuyobora urwego rw'ubutasi mu by'imari rwa Vatikani, nawe ahakana ibyo aregwa. Vatikani ifite ubucamanza na gereza byayo bwite.
Barakoze bagenzi bacu kuri amakuru yose agezweho ijyanino ku isi baduteguriye bakaba baheje kudushikiriza. Aya n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahera mu Rwanda, aho leta y'ico gihugu itangaza ko igiye gukurikirana by'umwihariko abarwayi ba COVID ya 19 bagwariye mu mihana yabo. Ni mu rwego rwo guca intege abasanganwa iyo ndwara ariko bakanka kwikumira. Ikigali mu Rwanda ni inkuru ya mugenzi wacu Asumpta Kaboyi.
Mu kiganiro cyihariye Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney ha Radio Ijwi rya Amerika kuri wa kabiri, yatangaje ko bagiye gushyira umwihariko ku barwayi ba COVID-19 barwariye mu ngo zabo. Uyu muyobozi atangaje ibi mu gihe amaze iminsi humvikana abaturage bapimwa bagasanganwa COVID-19 ariko bakanga kwishyira mu kato. Madame Ingabire Josine, umwe mu bakurikirana aba barwayi ba COVID-19 barwariye mu ngo zabo, yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko basanze iki kibazo gihagaze.
Icyo twabonye muri iyi minsi tumaze dukorana nabo nuko abaturage bahisha uburwayi, bahisha ko barwaye. Rero icyo tugenda dukora twebwe, tugenda tubakangurira kumva ko kurwara si ikibazo, ahubwo kutivuza nicyo kibazo. Ngo babatinya ko twababuza gusohoka, kandi iyo basohotse niko banduza benshi. Ni ikibazo gikomeye kuko iyo basohotse hanze akaza akakwegera yanduye, kandi wowe utabizi. Urabona kugira ngo bahane intera kenshi ntibakunze kubyumva nk'aho ari umuti w'iki kibazo. Rero aragenda akegera bagenzi be bakajya mu isoko, bakajya mu mirimo yabo ya buri munsi, abafundi, abayede, abanyonzi, hanyuma bigatuma yakanduza benshi.
Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney yabwiye Ijwi rya Amerika ko iki kibazo bagifitiye ingamba.
Ni na nyuma yaguma mu rugo ubusanzwe abafite COVID-19 aguma mu rugo ivuyeho, ntabwo bo ibivuyeho, kuko ufite COVID-19 bakwiriye kuba ari ahantu hawe nyine igihe runaka kizajyana n'igihe azaba yagaragaye ko atagifite COVID-19 akabona kwemererwa gusohoka. Abandi bashobora gusasohoka ariko bataremererwa gusohoka, ni ukomeza gukurikirana abo ngabo batishoboye bafite ubushobozi buri hasi cyangwa se bagomba kuba rukundo babikoreye kandi bakaba banarwaye. Icyo gihe ni ukuba kugenda n'umwihariko turabikurikirana, twashyizeho itsinda rikurikirana inzu ku nzu kugira ngo turebe niba nta muntu ufite ikibazo nk'icyo ngicyo.
Kugeza ubu sibye gusaba abanduye kwishyira mu kato mu ngo zabo, abanduye kandi banambikwa isaha yerekana ko umuntu yanduye COVID-19 ku buryo aho yanyura hose bahita babimenya. Bamwe mu baturage banduye COVID-19 bagaragaza ko ibyo basabwa kubahiriza rimwe na rimwe bibagora.
Yewe nta bushobozi mfite n'abana batoya, nk'inzu y'icyumba na salo biba bikaze nyine. Sinze
banyambitse isaha numva ndihebye, numva nise nongera kuremba, ariko byageze aho ndayimenyera ko hari n'abandi duturanye baje babambika isaha, bari barwaye umugore n'umugabo n'abana bose bambika amasaha.
Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu avuga ko kugeza ubu baturage batifashije bari muri gahunda ya guma mu rugo bafashwa kubona ibiryo. Gusa yongeyeho ko umujyi wa Kigali washyizeho umwihariko ku bari mu rugo ariko banduye COVID-19. Umujyi wa Kigali wongereye amafunguro arimo isukari, amata, porici ihabwa abana ndetse n'amavuta ku byari bisanzwe bihabwa abaturage bose batishoboye, birimo umuceri, kawunga n'ibishyimbo. Ministre Gatabazi agasaba buri wese ko nta rwitwazo na rumwe yabona rwatuma ava mu rugo atarakira indwara. Asobanura ko batazubahiriza aya mabwiriza bashobora kugerwaho n'ibihano.
Guhisha uburwayi ugamije no kwanduza n'abantu, ubundi byo ni icyaha gihanirwa, abaturage bagomba kubimenya.
Kugeza ubu Minisiteri y'Ubuzima itangaza ko 95% y'abarwayi ba COVID-19 barwarira mu ngo zabo, mu gihe abasigaye bake aribo bajyanwa kwa muganga. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika, Washington DC. Mu Kirundi no mu Kinyarwanda, makuru y'akarere k'ibiyaga bigari tuyabandanirize ku Burundi, aho leta yateguye indwi yahariwe abarundi baba mu mahanga. Abatari bake barimo abanyeshuri, abarwizatunga n'abakora mu mashirahamwe mpuzamakungu bitabiriye iyo nama iri kwibera i Bujumbura kuva kuri no wa kabiri, bagasabwa guterera mu migambi y'iterambere y'igihugu no kukivuga neza mu makungu. Idonido na mgenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Icivugo ngendegwa ko cindwi yahariwe abarundi baba mu makungu yatangujwe kuri uyu wa kabiri i Bujumbura ni uruhara rw'abarundi baba mu makungu mwishigwa mu ngiro y'imigambi ya leta. Ni gihe abarundi baba hanze bahamagagwa kumwaka kumwaka mu nama rukoko magindwi yose, bagasigurirwa aho igihugu kigeze n'imigambi mikuru mikuru yashizwe imbere. Abitavye barenga ibihumbi bibiri, barimwe abanyeshuri, abagwizatunga n'abandi bakora mu mashirahamwe mpuzamakungu. Umwitwarariko w'abamwe muri abo ni umutekano ukoroherezwa mu kuzana imitahe yabo mu Burundi hamwe no kuronka ibyangombwa.
Nagiye mu cibitoki ndagura itongo, ndorora inkoko, amafi, impene n'inka ndashizemo, ariko mfite ikibazo ahantu naguze itongo njiste kuri frontiere na Rusizi na sekirite yo mfise na sekirite y'iwacu. Jewe ndasaba yuko niba bishoboka banzane position y'abapolisi hafi ya Nkorera, murumva yuko abarebere baje akabyonuna nubambuze byose.
Bisaba kugira ukwishira n'ukwizana mpereye kuri karangamuntu. Jewe d'experience haci imyaka 2 narazanye umwana wanje kugukondera karangamuntu, twagiye kuyisaba mu Gihosha, byaratugoye cyane gose. Ndanayiheba ndavuga nterekana idugira iwacu mu Kirundo honzo yironka karangamuntu yo narayironse mu Kirundo, ariko byarangoye. Murumva rero yuko kugira ngo umuntu ashobore gukorera imigambi ngaha, twasaba yuko leta mvye yireta nkozi yoraba ukuntu yokorohereza abarundi ba mu mahanga mu bijanye n'ukuronka d'abord ikibaranga.
Mazindwi zibiri ngaha naratembereye mu ma province atari make, aho nasanze hari imyidogo myinshi y'amakoperative ngo amahera yarahomvye byaragiye biragaruka. None ngaha iwacu ko iyo turi hanze imitwe tuyikoresha kandi bakadushimira, eske iyo mitwe tuyizanye ngaha abi wacu bari ready kutwakira?
Icegera cy'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza yatanguje ivyo bikogwa, arabahumuriza ku mutekano ari wose.
Bizobyo bishoboka kuko babanani igihugu cyacu cy'u Burundi n'imahoro n'umutekano. Uko tukwani ngaha nibaza ko ata muntu n'umwe cyakavi na kamwe ko dusumvijwi ryo kuvuga ukuri tubona ngaha mu Burundi kujanye n'amahoro n'umutekano, kuko bangaha mu gisagara ca Bujumbura haba mu zindi ntara zose z'igihugu igihugu kiratekanye kiri mu mahoro. Ikimenyetso kitabesha ni guhunguka ku bwinshi by'abarundi bari bataye ibyabo bakomoka bariko baratahuka ku bwinshi.
Umushikiranganji ajejwe imigenderanire Burundi n'amakungu Albert Shingiro nawe yibukije ko leta ataco idakora ngo yorohereze abarundi baba hanze.
Korohereza abarundi baba mu mahanga bashaka gutahukana utwabo kugira baje gukorera mu gihugu cyabibaruzi, kubafasha kuronka ibikenerwa igihe bashaka gushinga amashyirahamwe yo guterera mu iterambere ry'igihugu cyabibaruzi, gutegura no gushyira mu ngiro inganda kuri baburamatari na musitanteri bose bo mu gihugu kugira ngo bakome bakorana hamwe mu bikorwa byose bijyanye n'iterambere mu ntara bavukamo no mu makomini bavukamo.
Leta irashima intererano y'abo barundi baba hanze. Umushikiranganji w'ikigega cya leta Domitiano Ndiyo Kubwayo yabigarutse ko
mugabe icyo tuzi ni uko hinjira amafaranga atari make avuye muri abo bari hanze. Inzira ayo mafaranga aca mu nzira cyane nyinshi, hari abaza bayazanye, hari abayarungika, hari abayakoresha mu bundi mu buryo butandukanye. Ko bajya bari hanze barafise abo barihira amashuri ngaha mu Burundi, bajya bari hanze barafise abo bavuza, bajya bari hanze barafise n'abo batunze, ni vyinshi rero twovuga yuko nabo baterera mu iterambere ry'igihugu hariho n'iyindi migambi minini inya bashobora gukora bakaja hamwe kuko bo baranaronka n'uburyo kumbura bikwiye abo batsitaro namaze kubyumva ariko barashyiraho amashyirahamwe yo guhingura
mu bikorwa byategekanijwe harimo gutembereza bitavye ibikorwa hagati mu gihugu ku rutonde rw'ahazogenderwa harimo intara ya Muramvya aha ni hamwe mu duce tw'igihugu hamaze igihe hibonekeza umutekano muke abantu bagategegwa ku mabarabara canke bakicigwa mu bunywero inzego za leta zisigura ko arakajyo ko kumara amazinda abo barundi baba hanze ku mutekano ubu wagarutse Cyeklaveni nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mugi wa Baraka kuri FM 98.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mugi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mugi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Ijwi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kuva no mwaka w'ibihumbi 2021 utangura abantu bagera ku 17 baramaze kwicwa n'abantu bitwaje inkoho canke ibindi birwanisho bindi bitandukanye muri leta zunze ubumwe za Amerika mu bicwa harimo abana iki kibazo kandi kiravugwa no ku mugabane wa Buraya abavyeyi none b'abarundi n'abanyarwanda baba mu mahanga bahanganye gute n'iki kibazo c'abana barwa mu bitero by'abitwaje ibirwanisho Mu kiganiro maze kugirana na Madame Sandra Baranchira aba mu gisagara cha Ottawa akaba ari mu batanguje ishirahamwe ABC Alliance des Burundais du Canada rihurikiyemo abarundi baba muri Canada hamwe na Madame Prudentielle Seawald umwongereza kazi akomoka mu Rwanda akaba yarigeze no kuba akora akazi ko gushira ku murongo canke kugorora abana bafise imigenzo mibi irimo ukunwa ibiyayuramutwe no gukora ivyaha birimo kwica Madame Prudentienne aratangura avuga ko mu Bwongereza hari abana b'abarundi n'abanyarwanda bamaze kwagirwa n'iki caha cyo kwica
abana bica abandi barahari barafata bakabahana n'ibyago biza bidashobora gucika ariko mbona ubutegetsi bwa n'imiryango bigerageza kugira ngo bishobore gushyira abana mu burere aho bumva ko batagomba guterana ibyuma ariko nyine ntibijya bibura
iyo twumvise ibibi nk'ivyo bikogwa mu Bwongereza dukunda kumva ababikora bitwaza imbuga itagusumba inkoho amategeko yo ngaho mu Bwongereza avuga iki kubana kuronswa izo nkoho no kuronswa izo mbugita
ubundi birabujijwe kwitwaza intwaro ahari ho hose yaba ari umwana yaba ari umuntu mukuru ariko babirengaho nyine bakabihisha ukabona bicanye ariko ubundi nta muntu wemereye kwitwaza intwaro hano
Hama mu bo twita aba victime naho hariho benshi bakomoka mu karere k'ibiyaga bigari bagwa mu bubisha nk'uko
ye barahari ntabwo ari benshi cyane ariko barahari bakeya biba byabayeho bibaho birahari bigoho nyine
ego nuko murakoze madame Prudentienne madame Sandra Baranchira muri Canada ho byifashe gute muri rusangi ibyaha nk'ivyo bikorwa n'abana bitwaje ibirwanisho n'imiyabaga yitwaje ibirwanisho
muri Canada ibintu twadusanzwe tubona hariho anafiche bita criminalité mu mantize nyamo yandi makominote mpa kominote y'abasomali y'abayisiya kenshi nibyo twumva mu makuru yuko abajene baba muri bakomoka muri ayo makominote aribo urumva usanga bari intuze barishwe canke bararashwe n'inkoho canke barishwe n'imbugita tuvuge n'ukuri ibishasha ariko ku kamena nashaka gusurinya yuko kuva 2015 kamena twaronse amafamiye menshi aje avye Burundi ahunga amafamiye agenza nanye adanya abana n'ibiki byose kandi bagashikira kubera yasi kumva yari abantu b'izenya ari abarefugee bagashikira mu mandi b'izenya mu ma quartier u hariho hari hasanzwe hariho criminalite donc yo rero ni situation no munsi turiko turafacinga nka community
nimba abavictime atari benshi abo twitabuho nabo abagirizwa n'ibyo byaha barahari nimba bahari bangana gute
nabo ni bake ariko tumbazini sikama ne twumba yuko hari abajeune benshi hari amaka nubabwira hari amaka nka ntarenga cumi vraiment muri Canada yose nzima uvumva yuko hari abajeune bagenda ibintu byo kurwanda kandi bakoresha ibisu ariko encore une fois ni bake ntibarenga cumi vraiment je kubganje kuva iyo vage abarundi shiki
ahanini ayo matati bo abo babikora ugasanga matati yabo afatiye kugi
bapfuye ibintu bito cyane nko muri December aho byaba bari bapfuye umukobwa ariko nicyo gituma mvuga yuko hari umuntu uzi nya drugs biri involved muri bino bintu kubera umuntu muzima iyo fata igisu ngacumita ubundi kubera apfuye umukobwa n'umugenzi wiwe
Madame Prudentienne hariho uwitwa Celestin Habumuremyi atwandikiye kuri Facebook aho twashize ko turiko dukora kino kiganiro arabaje akabaza ati none babica ntacu bakoze ese bakubona ugenda bakakwica mutaziranye niyehe mpamvu mbarutso ituma bahita babica akabaza nubwo ndagomye mu Kinyarwanda kandi se gucyonyeje ndi mu rundi kazi ariko baranyumva nibagiye ngo nahindiye ururimi ako kabazo ka Celestin mu kwishura kwiga
ni ibintu birebire ariko mu byukuri hari abana bicwa kubera ko baba bagendana nabo ngabo b'amaganga bo bitazaganga noneho bakagendana yenda banywa ibiyobyabwenge nuko Sandra amaze kuvuga hari uwo bishe bapfuye umugore bakagira ibyo bapfa noneho bakarwana ufite icyuma kicundi hari noneho n'abandi bicwa kubera ko hari nk'igurupe ya ganga yaba yaragiriye nabi umwe mu yindi gurupe ya ganga rero ntakazagenda akabwira abagange be ati iriya uriya mwana yarankutse yantwaye cyane abenshi baba banywa ibiyobyabwenge nk'uko abivuze bari muri gurupe y'abagange nyine bakora ibintu byinshi biba bagira gute noneho bandi bakagenda bagahura nawo awundi n'abandi yenda bamubona bafite icyuma bakabara kimukubisa arapfuye hari byo bapfa hari na hari nabandi nanone bapfa kubera gurupe y'abaganga cyangwa umwe gusa urakari akagenda kica n'umuntu batagira icyo bapfana nta nubwo yibigeze batongana nta n'icyo bahuriye akabona nk'umuntu simply kamubona ko ari umwirabura cyangwa ari umwarabu cyangwa ari umuzungu akamukubita icyuma kubera uburasisti birimo ibice byinshi kuko abantu bapfa ni ibintu byinshi cyane biba biriho
hanyuma ibyo twashatse twigaruka ko mukanya Sandra tuvugana dutegura kino kiganiro nabonyumenga hari umugambi mufise muri ko murakorera ko kugira ngo murinde ako kabi mu kibano uwo mugambi wanyu uzokora gute witwa gute mwabiyumviriye kubera iki
bon twashatse ariko turabyumvira kandi ni umugambi uzohuza abantu benshi kuva muri 2015 twaronse abarundi benshi baza bashikino kandi ufite mu gihugu n'ubuzi sisiteme ubuzi sisiteme y'u Burundi nyene harya rero umwana uzi ko muri quartier amafamili ariho arakurabira umwana ari ukuntu n'umwana agiye hanze agiye gutenda cyangwa guherekanya ubundi ubuzi yuko muri quartier abandi baramubona ukajimo urumva uri famili imaze imyaka n'imyaka i Burundi ukajimo wiyumvira ukiciyumvira kwa kundi nuko umwana asohotse urumva ibintu bimeze nta bwoba or kubera amakarti nababwiye ayo makarti aba ari amakarti mugani wa Madame Prudentielle haba harimo kameme amagenge ubunye realite n'izindi kabisa kandi nicyo gituma turiko turatangura gutekereza ukuntu dushobora gutangura peut-être gusensibiliza amafamili ababyeyi n'abajeune gutangura kwicarana hamwe nabo tukaraba ingorane baronka abantu bagendana gutangura nabo ni kubasensibiliza ku bintu bashobora guhura kubera icyo bita culture populaire no muri Canada hari ukuntu yafluensa gose ndetse no muri Afurika irafluensa abana abajeune ariko rero ino rero niho rero urumva niho byose biba turi hafi ya ntuzenya etazini donc culture populaire ibya ya marap ibiki byose berekana yuko umugabo ari umuhungu afise mapantara okoroka ingoho uburi mu magenge uje abagore benshi ibyo ngomba veve pa haruko bya triasta ugaruka gwacu rero kwicarana hamwe nabo kuraba ukumvisha kubiganira neza tukaraba ukumvisha kugumana imico yacu aha une bonne intégration muri igihugu Canada
akazi ndakakubajije kugira ngo ngende no kwa presidentielle we anatubwire mbere yo guca turaba rero kuko yarakiriye abana batari bake base ingorane nk'izo imbere yo gushika kukibatera presidentielle na ubanze utubwire wigeze kuba ukora mu mugambi ufasha kugorora abana uwo mugambi wawukora gute wakira abana bameze gute ibibazo wabona bafise aho wakira byari bimeze gute
ubundi abana nafataga n'abana ababyeyi batashoboraga kurera batagiraga ikinyabupfura abana birirwaga barwana abana batukana abenshi ni n'abazungu nafataga bavukiye muri iki gihugu banyina nta na base batagishobora kugira batakigira igaruriro abana bajya kwiga bakirirwa bakubitana abarimu bakirirwa bitwaje ibyo byuma nk'ibyo muvuga gutyo so njyewe rero kubazana mu rugo rwanjye narabazanaga nkabasubiza hahandi muri ya nyigisho bagombaga kugira bafite imyaka ibiri umwaka umwe none hari abantu nabona bajya guterana ibyuma akenshi biba byaraturutse mu burakari uko uburakari bugiye bumuzamukamo no kuba yenda yarabaye buride ibyo bita guhungabanwa abantu bamutoteza none akazamura cya kintu cy'uburakari akumva ko agomba kwidefanda agomba ko nawe kugira yitwaze intwaro uzamukora nawe ahita amukubita ahita amuvana ku isi so njyewe rero abana nafataga n'abana babaga barananiranye bari mu rugo rwego nyine batigeze bahabwa uburerwe batigeze baharwa fondasiyo bakiva mu myaka ibiri mu mwaka umwe
Prudencienne e wabikoze imyaka irenga 15 nimba nibuka sivyo hama wabakira mu rugo iwawe ukabarira muri urugo rwo rwawe
ese nk'abasubiza mu nzira ndetse ngatangira gushyiraho za rutine nababwiye nkakubwira ura mu gitondo urazije urabyuka saa 12 n'igice ufate breakfast wambare nurangiza kwambara utegura ibyo bikoresho byabaga byateguwe nijoro ujya kwiga ntugaruka turajya muri siporo undaguha isaha imwe ya televiziyo iyindi saha urakora homework ukaba ufite bya bintu nyine agomba gukora ku buryo umwana aba bizi ntashobore no kuba yasohoka ngo ajye kwirukanka muri ya misozi ajye kuvanga n'abandi bana yenda bamuha imico mibi ikindi kintu umuntu akora ni uko ugomba kumenya aho utuye ukamena abana agendana nabo
Sandra Baranshira wowe rero kugira ngo kino kibazo gikemuke ico kugwa ku ruhande rw'amareta ku ruhande rw'ababyeyi ku ruhande rw'abo bana ku ruhande rw'ikibano n'icahe kubgawa
kubganje turinda kuja twese hamwe umuntu wese yitwa murundi umunyarwanda cyangwa umukongomani tugateka imitwe tukaraba mu makomunitate amaduze ya panorama ingorane dufite ese ingorane zimwe tukarambega nabiteye n'iki kujya kunababwira kwegera ababyeyi kuraba kubera n'ababyeyi riga burya bwose kunabona hari ukuntu baba badepasi ndetse kurera umwana burya bwose mu mahanga no kurera umwana mu gihugu cacu ni ibintu bitandukanye ariko rero kugumana ako kantu kacu yamenta no kuraba justuma ukuntu abo bana bacu tubaherekeza kugire urumva bashobore kubera urumva hari ikintu tubiza kwemera ni yuko ijino muri Canada uwo mwana wawe azoronka ama identity abiri umurundi yongere abe umucanada kuraba ukuntu ashobora kugumana imico yacu ikamugumamo n'aharyo mara imyaka 30-40 ariko amanta akamenya n'ukuntu ibyiza imico myiza yo muyo mu mahanga y'abakanadiya ari ibintu bya entrepreneuria ari ibintu byiki ari yuko nabyo abyatregera akaba umukanadiya modele
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisa
yisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Iki kiganiro cyose mugashobora kongera kucumva kuri wezitatu hakaburungu radio yacu vewa akaburungu com muja ahanditse muri isanga akabino ngaduce dusozerera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera abashikire kuri micro mwari kumwe na Joe Diane Nininahazwe. Ibiganiro n'amakuru vyashizwe hamwe na Facile Gebehu vyari bihagarikiwe na Edi Rwema. Ku izina rya bagenzi bacu bose tubikebanuye tubipfuriza kubandanya muraniganirwa mu byo murimwo naho utaha.